iyo raporo yitiriwe abana bacu bicwa na kigoyi kubera guterera ijwi rya Amerika ryabonye ivuga uburyo n'inzira nyinshi abarundi basabwe gutanga intererano y'amatora y'umwaka uza yibutsa ko izo ntererano zatangishijwe hagati y'ukwezi kwa 12/2017 n'ukwa 9 uyu mwaka. Human Rights Watch yibutsa kandi ko urwo rwose rwasabwa 200,000 z'amafaranga y'amarundi umunyeshuri afite imyaka y'ugutora agatanga 1,000,000 mu gihe abakozi ba leta n'ibisata bishamitseko bayakatwa ku mishahara buri kwezi. Muri icyo kiringo cy'imyaka 2 hafi uwo muryango uhari ubwigenge bwa kiremwa muntu wagiriza bamwe mu bajeje intwaro n'ubwaruka bw'imbonerakure kuba barikitsa mu kiza bakata impano n'amafaranga atateko na rimwe riyagenga. Human Rights Watch isigura ko amatohoza yakoze yerekeye intara 13/18 zigize Burundi n'abarundi bahungiye mu bihugu bibanyi mu Burundi kubera abakozi bayo batemerewe kuja ku rubuga bavuganye n'abantu kuri za telefone. Bamwe mu bavuganye n'iryo shyirahamwe baribwiye ko barihishijwe amafaranga arenze ayo leta yagenye, abandi batangisha inshuro nyinshi mu gihe habatigeze bahabwa ibitansi nk'uko itegeko rigenga icyo gikorwa ryabitegekanya. Bamwe mu bajejwe intwaro n'imbonerakure bivugwa ko bakoresheje iterabwoba mu gukubita hamwe no kubangamira abanse kuriha bongera babuza guhabwa serivisi za leta. Abantu 51 mu baganiriye na Human Rights Watch yandika ko bayibwiye ko imbonerakure zashyize amabariyeri mu mabarabara bantirwa kurengana batabanje kwerekana resi barihiye ko bamwe bakaba bemeje ko banafunzwe. Abarimyi nabo hari ababwiye umuryango ko imbonerakure zabatwaye ibikoresho nk'amasuka, imipanga n'amafaranga bongera barakubitwa kubera amabariyeri. Abantu 47 bo mu ntara 8 Human Rights Watch imenyesha ko bayiganiriye ibikurikira: ku rwaruka rwa Saint David rwabujije kujya mu masoko batabanje kwerekana amaresitora cyangwa kuriha, mu gihe abandi 7 bo mu ntara 6 bavuga ko babujijwe kuvoma ku mabombo rusange. Abandi barundi 16 bo mu ntara 9 basiguye ko abajejwe intwaro barimye uburenganzira bwo kwandikisha abana cyangwa gufutisha abapfuye kugira ngo basugereze kuriha. Mu bavuganye n'iryo shyirahamwe rihanye ubwigenge bwa kiremwa muntu 20 bemeje ko abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bamwe bamwe basubije inyuma baje kwivuza mu gihe batarerekanye aho barihiye intererano y'amatora. Abacuruza bato bato co kimwe n'abadandaza bavuze ko batanze inshuro 25 zose zayo basabwa, ariko bagahabwa resi 2,000 bitarenga. Hari n'abatanze inshuro nyinshi mu kwezi kumwe. Kuva mu ntango z'umwaka 2018 naho imbonerakure zagizwa kuba zikitse inyuma y'ububasha bw'ubutoza intererano y'amatora mu guterwa abanyagihugu, kubakubita, ukubambura ibifungurwa n'ibitungwa, hamwe no kubategeka kuja kubaka ingoro z'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abantu 38 bo mu ntara 9 nibo batanze ubwo buhamya. Naye abantu 14 bo mu ntara za Muyinga, Kirundo na Cankuzo bavuga ko rwaruka rwa CNDD-FDD rwategereje abanyagihugu mu bibanza by'amashyirahamwe yo gutabara atanga ifungurwa ku bakene cyane, maze rukabakubagura, abandi rukabankira kuzakira canke rukabaka ibyo bahawe. Yusuf Maga twara Human Rights Watch muri Afrika yo hagati avuga ko ibi bisa no gutuma abantu babaje ba CNDD-FDD. Ariko ayo mabi leta kenshi ivuga ko abayegeka ku nzego z'umutekano n'urwaruka rw'umugambi iturukamwo ari abansi bashaka gucafuza igihugu. Nabajije Maji niba atahuye na bene abo.
Selon notre méthodologie à Human Rights Watch, on ne peut pas tout simplement causer avec quelqu'un qui se présente comme quelqu'un qui souhaite tout simplement causer avec Human Rights Watch pour salir le pays. Bien sûr, parfois,
Human Rights Watch ku itariki ya 12/8 uyu mwaka hibukwa umunsi wazihariwe. Nkaze ndaruvukanye yavuze ku izina ry'inararibonye z'uwo mugambi.
Urwaruka rw'imbonerakure ni inkingi y'umugambi wacu CNDD-FDD. Nicyo gituma basesanguyoze ibihemu n'abandi bansi ba demokarasi bakoreshwa n'abakoroni bamaze imyaka badahengeshanya kururemenkaniriza, kurukora ntibishushe no kurukura k'ubuntu ngo rucike intege cyangwa ngo rwahamuke. Muri iyo ntumbero turakeje bivuye ku mutima urwaruka rwacu ukuntu rutigera rugugumwa ngo rusamarire abashaka gucira icyanzo intwaro zigikenye n'agahotoro abarundi biyamirije kandi bamaze gusezerera umugambwe CNDD-FDD wibumbye n'insinzi itagabanije ntihagire uwo mwemerera ko abaca mu byahumye ngo adukure mu minwe iciza twamaze gufata turushe kandi tuvunitse
ku itariki ya mbere ukwezi kundi uwo mwaka hibuka imyaka 57 Uburundi bumaze bwikukiye niho perezida Nkurunziza atangaza ku itegeko ritangisha interahamwe y'amatora ihagaritswe hagasigara hari habyishakiye perezida Nkurunziza nta gitegeri cyatangishijwe yashyize ahabona cyo kimwe n'abashinganje b'ubutunzi n'intwaro yo hagati bari yagejejwe kuyegeranya gusa umukuru w'igihugu yari yashikirije agitanguza uwo mugambi yavuze ko uje kurinda abarundi kuzarinze mu kwitunganiriza amatora kwa zosaguka zoja mu bikorwa by'iterambere roje uri kaneza iruja amerika